Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda FM 104 n'ibice 3, no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Fida Niyongabo.
Ko nababajije nta kimwe bakwishije, ahubwo yahita kubwira ati ntanga muntu ntabwo zemeza na passport. Nuko ati je ndibonga hanye ni mu Kirundo, ndi wahagofi ntabwo ngiye kure, ngenga inyamata nose huza bita nasubira nyuma ejo cyangwa se hijya ejo.
Uwo ni umwe n'igihugu mu Kirundo, ni umwe mu Barundi igipolisi cyangiye kwinjira mu Rwanda ku mupaka Gasenyi Nemba uyu munsi. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari, naho mu yandi mahanga turavuga ku ngaruka z'impanuka y'indege mu Burusiya muri Sinai. Perezida Vladimir Putin yahagaritse by'agateganyo indege zose zijya mu Misiri. Hashize kandi iminsi 42 nta wundi muntu wongeye kwandura Ebola muri Sierra Leone. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yahagaritse rero by'agateganyo indege zose z'ubucuruzi zijya mu Misiri ziturutse mu gihugu cye. Yafashe icyo cyemezo bisabwe n'umuyobozi w'ikigo cy'iperereza FSB Alexander Botnikov, kugira ngo babanze bamenye neza icyateye impanuka y'indege y'ikigo cy'ubucuruzi Metrojet yo mu Burusiya. Impanuka yahitanye abantu 224 kuwa gatandatu w'icyumweru gishize mu kigobe cya Sinai mu Misiri. Anketi ziracyakomeza kuri iyo mpanuka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza David Cameron bemeza ko ari umutwe wa Eta Islamique wateze igisasu muri iyo ndege, ariko Uburusiya bwo ndetse na Misiri bavuga ko ayo makuru atari yo na gato. Uburusiya bufashe icyemezo cyo guhagarika indege zijya mu Misiri nyuma y'ibindi bihugu by'Uburayi. Usibye ibyo kandi, indege zikijya mu Misiri zatangiye kwanga gutwara imizigo y'abagenzi bavayo, usibye imizigo igendanwa mu ntoki. Urugero ni nk'ikigo cy'indege KLM cyo mu Buholandi na Transavia, ikigo gisangiwe na KLM na Air France.
Umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu cy'Ubufaransa Bernard Cazeneuve yatangaje ko Ubufaransa buzosubizaho ingingo zo gusuzuma abinjira n'abasohoka ku mbibe zabwo mu kiringo kigira ku kwezi, mu gihe ikoraniro mpuzamakungu rikomeye ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku ihindagurika ry'ibihe ritegekanijwe kubera i Paris ku murwa mukuru w'Ubufaransa. Ivyo Cazeneuve yabitangarije kuri televiziyo no munsi wa gatanu mu kuvuga ko iyo ngingo izoba iri mu ngingo zerekeye umutekano mu kiringo c'iryo koraniro ku ihindagurika ry'ibihe bitegekanijwe ko riba kuva ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 gushika ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12. Cazeneuve yatangaje ko iyo ngingo yo gusuzuma abinjira n'abasohoka mu mbibe z'Ubufaransa izoguma mu ngiro mu kiringo c'indwi zitari nke imbere n'inyuma y'ikoraniro ku ihindagurika ry'ibihe Ubufaransa bwarageramiwe n'ibitero bitari bike muri uyu mwaka.
Radio Ijwi rya Amerika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riratangaza ko rirateganya gutangaza ejo kuwa gatandatu ko Ebola yarandutse muri Sierra Leone. Hashize iminsi 42 nta muntu wongeye kwandura icyo cyorezo. Abaturage ba Sierra Leone barategura ibirori hirya no hino mu gihugu cyabo kugira ngo bishimire iyo ntsinzi, ariko kandi banazirikane abantu 400,000 Ebola yabakuyemo muri Sierra Leone. Rero nk'uko Abdullah Bayratao umuhuza bikorwa byo kurwanya Ebola muri Sierra Leone abitangaza, President Ernest Koroma nawe azageza ijambo ku baturage b'igihugu cye. Biteganijwe ko azashimira abagize uruhare bose mu rugamba rwo guhashya Ebola, ariko kandi anibutse rubanda ko bagomba gukomeza kuba maso no gukurikiza ibisabwa byose kugira ngo birinde Ebola, kugira ngo rero itazabatungura ikagaruka mu gihugu cyabo nk'uko byagenze mu baturanyi babo ba Liberia na Guinea.
Radio ya Amerika i Washington DC. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje ko atantambwe ziboneka mu nzira y'amahoro abategetsi ba Israel n'abanyapalestina bazoshikako imbere y'uko arangiza amabanga yiwe ya perezida mu ntango z'umwaka w'2017. Ivyo Perezida Obama yabitangarije mu gihe ariko yitegurira kwakira umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu mu biro kwa Perezida Maison Blanche ku munsi wa mbere. Inama hagati y'abo bategetsi ku munsi wa mbere nakigoro ko gusubira gusana imigenderanire yatosekaye no gukomeza imigenderanire mu vya gisirikare na leta y'igihugu ca Israel. Prezida Obama azokoresha kandi iyo nama kugira asabe umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Israel Benjamin Netanyahu gutomora imigambi yiwe kuvyerekeye abanyapalestina. Muri ico gihe umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Israel Benjamin Netanyahu yabaye arahagaritse igenwa rya Ran Baratz nk'umuvugizi mukuru wiwe mushasha urubuga rwa Facebook inyuma yuko rushize ahabona ivyo yanditse mu ntango z'uyu mwaka aho mu ntango zo kukwezi aho yatangaje ko President Obama yanka abayahudi umushikiranganje ajeje imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe John Kerry ngo yigenza nk'umwana. Ivyo byatangajwe n'ikinyamakuru the Jerusalem Post.
Prezida wa Taiwan Ma Ying-jeou azajya guhurira na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping ejo i Singapore. Hashize imyaka ibiri yose inama ya Ma Ying-jeou na Xi Jinping itegurwa. Nubwa mbere na mbere abakuru b'ibihugu byombi Ubushinwa na Taiwan bazaganira. Kuva Taiwan yiyomoye ku Bushinwa ivuga ko yigenze mu 1949, Ubushinwa bwo buhora buvuga ko Taiwan ari intara yabwo ntibwemera na gato guverinoma ya Taiwan. Ibihugu byombi bigendera ku matwara atandukanye mu rwego rwa politiki n'ubukungu. Ubushinwa bugendera ku matwara ya gikomunisti n'ubuyobozi bw'igihugu bw'ishyaka rimwe rukumbi, naho Taiwan ni kapitalist n'amashyaka menshi abaturage bitorera guverinoma yabo.
Naho kuyindi nkuru ihejeje gusohoka inyuma y'imyaka indwi y'impari, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama uno munsi kwa gatanu yiyamirije iyubakwa ry'umuringoti utwara ibitoro Keystone udahuriwe ko na bose. Umuringoti utegekanijwe kuva mu bibanza byo muri Canada ugaca mu bibanza byo hagati byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijwi ry'Amerika mushobora kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com, kuri Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu, site yacu nayo ni www.radioyacu.voa.com.
Amakuru mu biyaga bigari. Ibicuruzwa by'u Rwanda bijya mu Burundi byagabanutseho kimwe cya kabiri kubera ibibazo bya politiki byo mu Burundi, ni Ministeri y'Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yo mu Rwanda ibitangaza. Mu bihugu bitanu bigize Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, mu Burundi niho u Rwanda rwoherezagamo ibicuruzwa byinshi. Asumita Kabo yaraduye ibindi bisobanuro.
Umwaka ushize wonyine u Rwanda rwohereje mu gihugu cy'i Burundi ibicuruzwa bifite agaciro ka $21 million mu madolari ya Amerika. Mu gihe muri uyu mwaka kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa cyenda hamaze gucuruzwa mu Burundi bifite agaciro ka $9 million gusa z'amadolari. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa gatanu. Uyu muyobozi avuga ko iri gabanuka ry'ibicuruzwa bijya mu Burundi ryatewe n'umutekano muke umaze igihe muri iki gihugu. Ubucuruzi butakigenda neza hagati y'ibihugu byombi u Rwanda n'u Burundi bwazanye ingaruka no ku baturage b'ibihugu byombi. Aba n'abacuruzi baganiriye n'ijwi rya Amerika.
Uyu bungubu ntabwo tucyambuka kuko batubwiye ko turamutse twambutse batugirira nabi. Ubucuruzi bwarahagaze. Ingaruka nuko akazi kacu kahagaze. Ntabwo dukora neza kuko mbere twakoreraga ni Burundi, ariko ubu ntabwo tukijye Burundi, dusigaye dukorera hano mu Rwanda gusa. Urumva ko hafi cya kabiri cy'akazi kanjye cyahagaze.
Cyagabanije urubakiriya kubera ko abazaga ntabwo aribo baza. Bake nyine baraza ariko bitari nka mbere. N'inyungu nakuragamo sinyibona. Nahatinye gusa kubera umutekano muke n'ubundi nabona guhari.
Nubwo ibyacuruzwa ku ruhande rw'i Burundi byagabanutse, Ministeri ishinzwe iby'Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba iravuga ko kwihuza kw'ibihugu bitanu byagize ingaruka nziza ku Rwanda. Iyi Ministeri ivuga ko kuva muri Mutarama 2014 kugera muri Kanama 2015, u Rwanda rwakiriye ibigo by'ubucuruzi 134 bije gukorera mu Rwanda biva mu gihugu cya Kenya, Uganda, Tanzania n'Uburundi. Naho ibigo 124 by'Abanyarwanda nibyo byonyine byabashije kuva mu Rwanda bijya gukorera muri ibyo bihugu. Uyu muyobozi avuga ko ubuke bw'Abanyarwanda bashora imari mu bihugu by'Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba hari n'ibigendanye n'ubushobozi bw'abanyagihugu. Ariko kandi uyu muyobozi asobanura ko nta n'icyo bitwaye ku bukungu bw'igihugu cy'u Rwanda. Umunyamabanga uhoraho muri Ministeri ya Afurika y'Iburasirazuba Safari Nosa nibyo akomeza asobanura.
ibyo byose ntabwo compare ya capacity y'abanyakenya n'iy'abanyarwanda mu turomwe tu dushikaza abanyarwanda nabo kujya ku investingamo nge kuza ari benshi nani kibazo nge bibonamo ko kuza ari benshi ziranganda bubaka ntabwo zifite amapine ngo bazazi igihe kimwe bashatse bazazicunga bazisubize yo no ku developing igihugu cyacu ni imisoro tubona mu Rwanda ni imirimo zirya institutions zitanga nge nkumva tufitemo opportunities nyinshi kandi twagumye tukabyishimira
kuva Rwanda rwakwinjira mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba muri nyakaga 2010 ibigo by'ubucuruzi biva mu gihugu cya Kenya, Tanzania na Uganda bimaze kwinjiza akayabo ka miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika imirimo isaga 2,500 n'imaze gutangwa n'ibyo bigo mu gihe abanyarwanda bagera kuri 700 ari bo bamaze guhabwa ibyangombwa byo kujya gukora akazi muri ibyo bihugu mbere yo kwinjira muri uyu muryango Rwanda rwoherezaga mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba ibicuruzwa bingana na miliyoni 50 z'amadolari ariko kugeza ubu Rwanda rwoherezayo ibicuruzwa bifite agaciro karenga miliyoni 100 z'amadolari nubwo Rwanda ruvuga ko rwungukiye muri uyu muryango ngo hacyari ibibazo ahanini bishingiye mu gushyira mu bikorwa gahunda ibihugu biba byariyemeje imbogamizi kagaragara mu ivugururwa ry'amategeko ya buri gihugu Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho igipolisi cy'u Burundi gicungera imbibe n'ibirere PAF ku mupaka wa Gasenyi Nemba uri mu Kirundo casubije inyuma abanyakirundo ariko baje mu gihugu cy'u Rwanda ariko bagendera ku ikarata karanga muntu nk'uko bisanzwe ubuyobo igipolisi PAF ku mupaka wa Gasenyi Nemba yabwiye ijwi rya Amerika ko bafashe iyo ngingo kumva z'umutekano w'abanyakirundo Jean Bosco ndarurinze aduha inkuru irambuye
Abanyakirundo bafite indangamuntu batoye mu makomine ahana rubibe na karere ka Bugesera mu ntaya Kirundo bari basanzwe barekuriwe kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda muri ako karere ka Bugesera bakoresheje izo ndangamuntu ivyo byahindutse guhera kuri uwa kane uwo numwe muwo byahindukiye ko twasanze ku mpaka wa Gasenyi Nemba
ndarangamuntu batoye Shavukati nanga muzimo zirakoranga tugende bujumbura kuzana yo cyangombo nta kindi ntandi banje bameshe banatubwiye
ndanga muntu yawe wayitoye
ndanga murandi niyo nga mu kirundo nyere kuri muri komine bugavira yabwo amera rinshi hanabo boni mu misanzu gukora ko twebwe bacu arantu umuntu yawe uraca kumaza ata mu cyoho kubera ko bari bavuze ko amatora yakuye mu cyoho arashye yavuga ati reka nce kurya kuri duwani bampe cyangombo bansenyira magende bamushike wanje nce neyize nce ne nabwiye ko nagomba ko nubwo iyo ba kuba kubwije ntaze je mu gitondo cyane cyane mvuga ati komanze bije nyuma reka ngende mu gabo ntabije fwe tuzi ko ende gusaka cyangombo cy'ubujumbura
reka n'uwo musore twahasanze yaramaze gufata ingingo yo gusubira inyuma abonye byanse ko ajabuka
n'inshuti nayo igiye kusuhuza mu karere ka Nyamata nyine hamare yarampamagara ntunze hajya ambona bambira babankenye kuba bari kubarabahereza amakanga umuntu banga kuyatoa kwa nyine naje nahise fata umwanzo wo kwibonda babaza byinshi burya ababajije aho nabajije ngaha arambwiye ati ngo ntabwo bishoboka hamare mpita nanjye nizira hano nyine kandi yicire kujya ngo ntegere yisubize inyuma mu kirundo
ntawe karanga umuntu wayitoreye
nayitoreye muri komine Kirundo nyine
ubundi waharuhaca
abandi bambwiye yuko bama bahaca nkabona baragiye barongera baragarutse fashe umwanzo wo kwisubira inyuma kuko nyine bangambaniye nanjye nahise ndabyihorera
mu gusubizwa inyuma abo basore bose bavuga ko batabwiwe icatumye iyo ngingo ifatwa
ko nababajije nta kimwe bakwishyura ahubwo yahita kubwira ati ndanga muntu hano ntabwo zemeza na passport ngo ati je ndibonga hanyine mu Kirundo ndwahangofi ntabwo ngiye kure ngiyenga inyamata n'osuhuza bitanasubira inyuma ejo cyangwa se hijya ejo kubwo impamvu bafite nanjye nk'ubu ngubu nyine narumunyeshe nyine navuga ati kwa Mungu cyangwa se ku munsi wa mbere navuga ati nzoba ndi mu rugo
kuri iyo ngingo yafashwe inyuma ya saa sita kuri uwa kane abasubijwe inyuma basaba ko iyo ngingo yosubigwamwo
jewe ikintu mbona cyo gusaba kubera ko tuje ndageze ngasahinda ariko hari abantu babaje kumbwira yuko ngo abandi bari bamye bagenda no mu gitondo ngo abantu bamye bagenda gusa ngo babihagaritse guhera saa sita icyo nabasaba ni uko nyine mutuvugira bakugura tukaza turagenda turaca ngaha ku mipaka nta wundi umwanzuro jewe mbona ntabwo uca dusubira inyuma yari umuntu akitahiye
twahavuye tubaza muri PAF igipolisi cy'u Burundi kijejwe gucungera urubibe n'ibirere ku mupaka wa Gasenyi Nemba urongoye igipolisi aho ku mupaka yatubwiye ko ari ingingo yafashwe ku mvuzo z'umutekano w'abanyakirundo iyo ndongozi mu gipolisi ivuga ko hari abarundi b'abanyakirundo batari bake bamaze guca ku mupaka icese bagendeye ku ndangamuntu baronkeye mu makomine ahana urubibe n'akarere ka Bugesera mu ntara ya Kirundo bageze mu Rwanda bagafungwa ndetse bakanakubagurwa nk'uko abandanya abivuga ubu arongoye igipolisi gicungera imbibe ku mpaka wa Gasenyinemba ku ruhande rw'u Burundi atanga akarorero kumunyagihugu wo kumutumba bishisha muri komine Busoni aherutse kuva igwanda aho yafungiwe ashika i Burundi atorotse yahohotewe aho mu gipolisi cha PAF mu Kirundo ariko baremeza ko ku mpaka wa Gasenyinemba bakorana neza kandi bumvikana n'abanyarwanda ubu basangiye inzu y'ibiro bakoreramo mu Kirundo. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi abantu bakomeje guhunga quartier ya Mutakura mu murwa mukuru Bujumbura, abandi bantu bane biciwe muri iyo quartier kuri uyu wa gatanu. Umwe muri bo ni Weli Fleury Nzitonda, umuhungu wa Pierre Claver Mbonimpa, umuyobozi w'ishyirahamwe ya Prodeh iharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'abanyururu bari muri gereza. Kandi muribuka ko Mbonimpa nawe ari kwa muganga mu Bubiligi yivuza nyuma yaho arasiwe. Eloge Wilika neza araduha inkuru irambuye kuri aba bantu bishwe.
Abanyagihugu bo kumutakura bavuga ko abantu babiri biciwe ku ibarabara rya kane. Umwe muri bo yamenyekanye ngo yari umutama azwi ku izina rya Kazungu, yari asanzwe adandaza inzoga y'urwarwa. Umuntu agira kabiri ntiyamenyekanye nk'uko abanyagihugu babimenyesha. Mu gipolisi gushika ubu bavuga ko abantu bane ari bo bishwe kandi ko bose barabagizi ba nabi. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabwiye Ijwi rya Amerika ko babiri muri bo biciwe ku ibarabara rya gatanu ku Mutakura. Abo nabo ngo bari bafite grenade imwe n'amasasu 20. Umuntu wa gatatu igipolisi cyemeza ko yitwa Abdul yavuka muri komine n'intara ya Kayanza cavuze ko yarashwe n'abasirikare mu gatondo kuri uyu wa gatanu. Uwo ngo yari yafatanywe grenade mu ijoro ryo kuri uyu wa kane igihe abasirikare bari bamujanye mu gasho k'igipolisi yashatse kubacika baca bamurasa aca agwa ubwo nyene. Uwundi muntu yishwe ni Weli Fleury Nzitonda, umuhungu wa Pierre Claver Mbonimpa arongo ishira hamwe ya Prodeh rihani yagateka kazi na muntu n'akabanyororo. Umwe mu bo vyari kumwe igihe yafatwa yemeza ko yahagaritswe n'abajejwe umutekano ariko atazi vyakurikiye.
Tege twafatwa yayi masaha ya saa 5 mugabo masaha ine twabanje turava muhira turasikira turondera transvie tuyimoke. Tumaze kuyibura aravuga ati reka tube turatembera gatoya turabe ibyo muhiri wanyu wagira. Turagenda turatraverse ibarabara rya 12 turinjirana rya 13 turashika no kuri 14 turahicara umwanya mutoye retour dura na gipolisi n'igisoda benshi baratwareta bamusaba karanga muntu. Maze kumusaba karanga muntu barabizina amacha atangura kumukubita bamwagiriza ngo bamfatanye ikigwanisho. Barambaza urashobora genda n'umuntu afite ikintu nk'iki nticahe ije sinakibonye. Nimaze kubega uko mbona baramwicaritse ubundi ashavuga ati nimusope n'uwo mukobwa ndashira amaboko hejuru aransopa barabura na kimwe baca bambwira ati tugwaye iminota 2 ube wamaze kuva ngaha. Nagiye kumva makuru avuye mu bantu yuko bamwishe.
Aya makuru ntiyabaye imbeshere ku muhingamo. Ikiziga ciwe cavuye gitorwa muri karitsiye ya Mutakura kwibarabara rya 13 hafi y'umusigiti. Uyu numwe mu batoye ikiziga ca Weli Fleury Nzitonda mu nza 5 mwayibamwo.
Twege twahe duhagaze turi abantu nka 10 gucyo onye tu tubona abantu bajya riruka bavuga ati itingere abantu bafate kuri kenze nitwamenya abo bafashe ari bande. Ariko mu mwanya twege tumaze kumva ko amasasi twirutse ariko tugiye kugaruka duce dusanga hari inzu buguruye bamushizemo baca mubohesha umukanda w'impuzi yari yambaye umukaba hama mu nyuma tukimutumuraje neza cyatura mumenya cyadusanga bamurashe masasa 2 rumwe barushashe barukuse mu mutwe rusiruka mu mutwe urundi nago barukubita ku mugongo rusurikira kubigikiriza. Twasanze ari umuhungu wo kwa Mbonimba bo muri Prodeh
bamuzanye n'amagusha bamuzanye n'umuduga.
Oya bamuzanye n'amaguru wenyine bari kora mu mutuje bamukwiye kuyora rya 15 gushika nga anyi kuri 13 ivyo byose n'aba bamubajije bumva ko yuko atana kibo kimwagira aca baramurasa.
Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu abajejwe umutekano no kuvuga abasirikare n'abapolisi bakoreye hamwe aho kumutakura. Icyo bikora ngo nta muntu n'umwe wundi yari yahagaritswe nabo kiretse abanyarwanda babiri n'umurundi umwe bafatanywe grenade 2 ubu bakaba bafungiwe mu gipolisi. Umuntu yiciwe kuri iyi 13 nawe ngo yari kagerageza gutera grenade abajejwe umutekano ariko ntaramenyekana uwo ari we. Nkuko mu gipolisi babandanya babivuga, umwe mu bavukanyi ba Weli Fleury Nzitonda twavuganye yavuze ko yibaza ko atakindi mwene wabo yazize atabikorwa vya se vy'uguhanira agateka kazi na muntu asaba inzego z'umutekano kugira amatohoza hakamenyekana bishe umuvukanyi wiwe kuko abasirikare n'abapolisi bariko barahakorera bari bafise ababarongoye. Abanyagihugu bo mu makaritie ya Mutakura na Cibitoke muri zone Cibitoke mu buraruko bwa Bujumbura ku nshuro ya kabiri basubiye kwirirwa barahunga kuva mu gitondo gushika ku mugoroba. Abo banyagihugu bemeza ko batewe ubwoba n'amajambo y'abategetsi bamaze iminsi bavuga. Rimwe muri ayo n'iry'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimo yavuze ko Perezida Nkurunziza yihanganiye kera abantu bahungabanya umutekano ariko kuba urukino rwaheze.
Abantu twaramugobereye mbega iyo minsi kumutanga ni iyiki reka tugarukana mu mutekano byihuta atika ati je ndise barundi n'ukuri ndasubiye mu nkundire ndabahinda iminsi itanu yindi. Ubu rero la récréation est terminée. Mabyo la récréation est terminée.
Umunyagihugu arafite cyatsaba abategetse.
Mu bihe nk'iki kubona atamuntu ashitsa aha kuri iki kibanza ngo abwire abanyagihugu abahumurize aba imitima isubire mu nda abumvishe yuko abasigurire insiguro y'amajambo bavuze n'inkurikizi yayo n'ishigwa mu ngiro ryayo ni ibintu byakamaramaza cyane birateye ubwoba birateye isoni mu gihugu cyitwa yuko abanyagihugu batwagwa nabo batoye nakamaramaza.
Kuva ku munsi wa gatatu mu ijoro mu buraruko bwa Bujumbura hamaze kwicwa abantu munani. Karitsiye ya Mutakura yaguye mu indwi nayo Buterere hafa umuntu umwe. Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Ndibi mwishi wanjye utari kuragota nta mugorana ni umugabo ya mwitumiye oya nibishoboka yokunanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu twutugugu kandi na wewe nta byawe.
Burya ni sivyigwa ntibingora cyane gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari compliqué kandi naje ndamutse nje no havasanga atari huri.
Bakunzi ba studio ijambo mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha 12 n'iminota 15 zo ku mugoroba. Joy Jambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike iminsi yose kuwa gatatu no ku munsi w'Imana kuva isaha 12 n'iminota 15 zo ku mugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika.
Joy Jambo ya Set for Common Ground irasuye kubaha ikaze.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ambassador Thomas Perriello intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari amaze kuganira na television y'Ijwi rya Amerika mu Cyongereza Fide. Wakurikiye icyo kiganiro yavuzemo iki muri make?
Thomas iyo ntumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriello yavuze ko amajambo yakoreshejwe n'abategetsi b'u Burundi kubijanye n'ikiringo cyatanzwe na President Pierre Nkurunziza cyo gusubiza ibigwanisho kubo avuga ko babifise babifise batabifitiye uburenganzira atari amajambo ahumuriza. Yavuze ko kuri televiziyo Afrika 54 ku Ijwi rya Amerika ko yamenyesheje ko ahubwo iki ari gihe abategetsi b'u Burundi bakeneye kurengera amajambo nk'ayo bagashira imbere ibiganiro. Thomas Perriello yatangaje ko mu gihe u Burundi bwari bumaze kugira intambwe mu byerekeye ubutunzi na demokarasi ko izo ntambwe muri iki gihe zasubiye inyuma igihugu kikaba kiriko gitera kija mu kaga. Yamara Perriello yamenyesheje ko hakira karyo kukuva muri iyo nzira ijana mu kaga mu gutuma ibiganiro vy'amahoro ataruhande na rumwe bikumira bisubira kubandanya. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriello yavuze ko babandanya kuvugana n'abategetsi ba leta batavuga rumwe na leta n'abaserukira abanyagihugu akabavuga ko bashaka gukorana n'izo mpande zose mu gihe bashaka ko haba umugambi ataruhande na rumwe rukumigwa. Perriello avuga ko biteze ko ibihugu byo mu karere Burundi burimwo bigira uruhara rudasanzwe gubaka mu gufasha gutuma impande zose mu Burundi zisubira mu biganiro.
Radio Ijwi rya Amerika urubuga rw'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika nyine Murabizi ne kwishinga amategeko y'u Rwanda Sena ejo yatoye ijana ku ijana umushinga w'itegeko nshinga rivuguruye. Nibyo rero mwebwe bakunzi bijwi rya Amerika mutangaho ibitekerezo byanyu. Etienne Karekezi yadusomeye bimwe muri byo.
Urakoze Thomas Kamilindi. Kimwe nejo abanditse benshi uyu munsi bibanze ku cyemezo cy'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena yemeje ijana ku ijana ko itegeko nshinga ryahindurwa perezida w'u Rwanda usanzweho Paul Kagame agakomeza kuyobora. Bivuze ko abasenateri kimwe n'abadepite bose bemeje uwo mushinga w'itegeko. Nguhereho uyu munsi wowe John Ishimwe uragira uti ntaho bitangaje kuko bose uravuga abadepite n'abasenateri ari nk'amashyize ninde wamuvuguruza. Aha Laura Ndayikunze yungamo ati niyikomereze uwo muzungu wacu. Desire Nishimwe ati none intwaro y'umugambwe umwe nuko kandi abo badepite ntawabasha kuvuga ibihushane. None se umuntu wese azayobora u Rwanda bazazamwongerere iyindi rindwi ashoje manda ze ebyiri. Ntakunda Peter ati njye ndabona nta kibazo kirimo mu gihe agishoboye kandi abo ayobora baramukunda kubera ibyiza yabakoreye. Alfred Niyonzima urakomeye cyane aho ati umva uretse ko ntawabona n'umuhamba nkurikije uko mbona abanyarwanda benshi bafite ubwoba kandi mu ngeri zose bigaragara ko batabishyigikiye. Iki ni igitekerezo cyawe. Siriyake Sinduhije ati ibintu bigiye inama bigira Imana abavukanyi bacu b'abanyarwanda babitekereze neza bidahita na maraso y'inzira karengane nk'iwacu i Burundi. Ati mbona umuvyeyi w'abarundi bose ari we leta ari we agaruka kwihekura atawundi wo gutabara hari uwagukingiye niwe akugandagura ariko ikibiruta byose dufise Imana. Melance Hakizimana wati Kagame azotegeka Rwanda jusqu'à la fin de sa vie no kuvuga kugeza ubuzima bwe burangiye.
Akanya kibiganiro twabateguriye kuri saa kagiye kuturangirana yamara imbere yaho reka tubivutse ingingo nkuru nkuru zazigize amakuru twabashikirije. Thomas,
Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yahagaritse by'agateganyo indege zose z'ubucuruzi zijya mu Misiri. Ibyo ngibyo ni icyemezo kizagumaho kugera igihe bazamenyera neza icyateye impanuka y'indege y'ikigo cy'ubucuruzi Metrojet cyo mu Rusiya. Impanuka yahitanye abantu 224 kuwa gatandatu w'icyumweru gishize mu kigobe cya Sinai mu Misiri.
Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Bufaransa Bernard Cazeneuve yatangaje ko Bufaransa buzosubiza ingingo zo gusuzuma abinjira n'abasohoka ku mbibe zabwo mu kiringo kigira ku kwezi mu gihe ikoraniro mpuzamakungu rikomeye gishyira hamwe mpuzamakungu ni kwihindagurika ry'ibihe ritegekanijwe kubera i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rirateganya gutangaza ejo kuwa gatandatu ko Ebola yarandutse muri Sierra Leone. Hashize rero koko iminsi 42 nta muntu wongeye kwandura icyo cyorezo. Abaturage barateganya ibirori hirya no hino mu gihugu cyabo. Naho Perezida Ernesto Koroma nawe azageza ijambo ku baturage b'igihugu cye.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje ko atantambwe ziboneka mu nzira y'amahoro abategetsi ba Israel n'abanyapalestina bazoshika ko imbere y'uko arangiza amabanga yiwe ya perezida mu ntango z'umwaka w'2017.
Perezida wa Taiwan Ma Ying-jeung azajya guhurira na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping ejo kuwa gatandatu i Singapore. Nubwa mbere na mbere abakuru b'ibihugu byombi bazaganira kuva Taiwan yiyomoye ku Bushinwa ivuga ko yigenze mu 1949. Taiwan Ubushinwa butemera na gato ahubwo buvuga ko ari ntara yabwo.
Mushuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twabateguriye muri uyu mwanya bigarukiye aha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuari Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri micro ari kumwe na Fiden Yongabo
na Thomas Kamirindi. Mugire rero umugoroba mwiza kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.